SBS Radio. Ndagushimiye wowe rero wifadikanije nanje mu kiganiro cacu cuno musi ni Jean Paul Medeni zigama mungeye kubana namwe ubwo rero isi yose hijya no hino bose inkuru ari coronavirus rero yugarije isi yugarije ibibuga vy'indege mbere yugaranye n'abantu mu mazu yabo abandi bakaba baheze mu bitaro ariko rero Australia isugejwe n'ikindi kiza mu misiri imbere gishobora naco nyene kuza gisanga coronavirus ikaba ari ingwara kenshi ikunze kuza mu gihe cici yizwi nka influenza iyo nayo isigaje igihe gito iri kurugi iradodora ivyo vyose bifadikanije na coronavirus ariko abashakashatsi canke abahinga mu vy'ubuvuzi baratanga icizere ni muri iki kiganiro Jean Paul Medenis Gama ndabahaye ikaze
SBS Kirundi yaba muri telefone ngendanwa canke ku buhinga ngurukana bumenyi
ikaze muri iki kiganiro rero nabateguriye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na cumi n'umunani abaganga co kimwe n'abahinga mu vy'amagara y'abantu baragerageje kwiga no guca hirya nino indwara y'ibicurane yazananye mu gihugu ca Espagne izwi nka influenza aho ico kiza cahitanye abarenga miliyoni 50 kw'isi hose hisunzwe umugwi w'abahinga b'ico kiza uzwi nka influenza specialist group uhurikiyemo abaganga hamwe n'abahinga bakomoka muri Australia na New Zealand bamenyesheje yuko muri Australia ico kiza cha influenza gihitana hagati y'abantu 1,500 n'ibihumbi 3 buri mwaka. Ku rundi ruhande coronavirus nayo ikaba ari ikiza gisa nkaho kikiri gishasha kandi atarucanco ruraboneka. Abageramiwe cane mu kuhasiga ubuzima bakaba arabarengeje imyaka 50 ariko cane abafise imyaka 80 irenga akaba aribo babangamiwe cane kurusha uwuserukiye igisata c'ishirahamwe Australia Medical Association y'abaganga rikorera muri Australia y'amajepfo canke South Australia Dr. Chris Moy agira inama abageze mu zabukuru ko boronka urucanco rw'ivyo bicurane influenza kuko biboneka yuko mu misi iri imbere ibitaro bishobora kuzura abagwayi bikiza coronavirus reka twumvirize Dr. Chris Moy uko yabiseguye.
Somebody who's severely affected by COVID or severely affected by influenza would be
umuntu asinzikajwe na COVID-19 canke asinzikajwe na influenza ashobora kuremba kurusha kandi abasoda bagwanira umubiri usanga nta bushobozi bagifise nyuma yo gusinzikazwa n'indwara ya mbere ivyo bigaca biha ubushobozi izindi ndwara zose zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buryo usanga biviriyemo n'urupfu ku bantu batari bake. Ingingo yo kwiha umwanya hagati yawe n'abandi bantu canke ukaja ukwawe ntushikirane n'abandi bantu muri Australia hose yaragabanije ikwirakwizwa rya COVID-19. Nubwo biruko igihe cici twimirije kizotuma abasirikare b'umubiri babari mu zabukuru bagira inguvu nkeya co kimwe n'abasanzwe bagendana indwara Dr. Moy yagize ati nubwo hibonekeza abagerageza kwitwararika amagara yabo mu gihugu cose ari benshi cane yamenyesheje kandi yuko bose badashobora kwigwa hakurikijwe igitigiri usanga kiri hejuru cane cabifuza kwikingira Moy akaba yongeye ko avuga yuko iki arico gihe imiryango ikwiye kuvugana kubijanye no kwitwararika amagara yabo mu buryo buteye imbere buzwi nka advanced care plans kugira ngo bakingire abaganga kujuragirika mu bijanye no kurokora ubuzima aho usanga bategerezwa gufata ingingo y'uwo barokora hagati y'ukiri muto n'uwisumbuye mu myaka twumvirize Dr. Chris Moy.
We are facing something very serious at this moment, and we can't really put our heads.
Turi mu bihe bidasanzwe muri kino gihe. Rero ntidushobora kuja ngaho ngo duterere agati mu ryinyo. Ibi nivyo bihe dukwiye kugira bya biganiro dusuzuma umutima nama wacu. Ibiganiro bitagira uburyajya bidutwara mu kwiyumvira icyo dushaka koko. Ibyo biganiro birashobora kugira ubushobozi budasanzwe bikanafasha imiryango mu kwerekana icyo umwe wese ashaka, bityo bigafasha dogiteri mu gufata ingingo. Professor Dr. Guna Karupia wo kuri kaminuza yo muri Tasmania yigisha mu gisata cy'amagara y'abantu, akaba ari n'umuhinga ku bijyanye n'imigera yandukira, yavuze yuko abageze mu zabukuru babangamiwe na influenza co kimwe na COVID-19 bivanye nuko badafise abasirikare bakomeye mu mubiri. Twumvirize Dr. Guna Karupia.
We know from the COVID-19 that it's really...
Dufatiye kuri COVID-19 akenshi usanga abari mu zabukuru aribo basinzikara mbere bakanapfa. Hamwe n'ivyo, abantu barengeje imyaka 50 nibo bari mu mugwi w'abashobora gusinzikarizwa ubuzima n'ivyo bicurane influenza. Dusubire twumvirize Dr. Guna Karupia uko yabisiguye.
Generally the seasonal influenza,
muri rusangi influenza yibonekeza rimwe na rimwe. Rero akenshi abantu batari bake barayigwara, ariko hariho imigwi y'abantu bari mu babangamiwe kurusha abandi. Abo nabo bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 5 co kimwe n'abarengeje imyaka 65. Hisunzwe umugwi wa leta wo gucandaga abantu barengeje imyaka 65 bafise kahise k'abasangwa butaka bazwi nk'aba Aboriginal and Torres Strait Islanders, abakenyezi bibungenze co kimwe n'abana bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 abo bacandagwa ku buntu. Dr. Frank Ochino akaba ari Dr. mukuru kuri Smart Clinics muri Queensland, yagize ati:
If they're at all unwell, as in
mugihe nabo batameze neza bafise ubushuhe n'ibindi bimenyetso by'ibicurane, muri ico gihe ni vyiza yuko barindira kugira ngo batore imitende babone guhabwa ubwo rucanco. Abandi bantu nabo basanzwe bafise indwara bagendana bo bakwiye kwiyumvira gufata ubwo rucanco mbere y'igihe. Ubu twovuga tuti ntimubikore mpaka muri rusama, gutyo bizobakingira gushika muri myandagaro. Ariko uno mwaka bivanye na COVID-19 turiko turagerageza gukingira ababangamiwe hakiri kare. Bivanye n'uko influenza na coronavirus vyandukira ku rwego ruri hejuru, igisata kijejwe amagara y'abantu gisaba abo bose boba bavuye hanze y'igihugu mu minsi 14 heze uwo wese yabonanye n'umuntu afise uwo mugera wa coronavirus mu minsi 14 iheze, canke abaje nk'abashitsi bakaba bafise ibimenyetso z'ingorane zijanye no guhema co kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 16, ko badakwiye kuja kuraba abasanzwe baba mu mazu y'abakukuruke. Dr. Moy yasavye ingenzi zose kubahiriza amabwirizwa bahawe na leta bagacandarwa imbere y'itariki 1 rusama. Dusubire twumvirize Dr. Moy uko yasiguye avuga ati:
The restrictions are going to be very hard on.
Hagiye gushigwaho ingingo zikomeye cyane kuri uwo wese yifuza gusura abasanzwe baba mu mazu y'abakukuruke, kubera yuko impfu ziturutse kuri COVID-19 ziri hejuru cyane mu bisumbuye mu myaka. Turifuza yuko abantu bubahiriza ayo mategeko. Rero ntuzojayo kiretse waronse ubwo rucanco, kandi yuko ugaragaje kimenyetso na kimwe yaba icibicurane canke COVID-19 ntuzonahirahire ngo ugere hafi y'ico kigo. Dr. Karupia yamenyesheje yuko nubwo woba warahawe ubwo rucanco hanze ya Australia, ngo ni vyiza yuko wogera ugahabwa ubwo rucanco hano muri Australia, kwa bufise amakenga baza muganga. Dr. Karupia:
the circulating strains in the northern hemisphere and in the southern hemisphere.
Iyo migera igendagenda mu buraruko bw'isi cyo kimwe no mu bumanuko irashobora guhinduka. Mu kanya gato cyane iyo migera irashobora kwihindura. Rero umuntu arashobora kwibwira ati kubera yuko naronse urucanci burayi. Rero nta mpamvu nkwiye kwicandagisha kandi birashobora no kuvana n'igihe giheze uronse urucanco nk'ubu uyu muntu yararuronse mu mezi atandatu ari burayi yaza muri Australia ugasanga n'ugo urucanco nyene rukoreshwa muri ico gihe nta kamaro yuko uwo muntu aronka urundi urucanco kubera yuko haba haciye igihe gito. Nubwo ugo rucanco rutangana gukingirwa ijana ku ijana niyo ndwara y'ibicurane izwi nka influenza, Dr. Karupia yavuze yuko abari mu zabukuru, abakenyezi bibungenze co kimwe n'abana bari munsi y'imyaka itanu bo bahamagariwe kuronka ugo rucanco.
In general, at least between 50
to... Muri rusangi ugo rucanco rukora ibice 50 gushika kuri 60% kwijana. Ariko rimwe na rimwe n'inyuma yaho ugo rucanco rwatanzwe uyu mugera wa influenza urashobora kwihindura mu buryo ndemano, ivyo bisigura yuko ugo rucanco rushobora kutagira akamaro. Ariko wibuke yuko ugo rucanco rurimwo ubwo kubune buhangana n'uyo mukera. Rero nubwo umwe muri iyo wohindura niburiburi itatu iracasigaye muri ugo rucanco, rero ni vyiza kuronka ugo rucanco. Ingingo isaba abantu kutegerana leta yashizeho ivuga yuko hagati y'umuntu n'uwundi hategerezwa kuboneka imetero imwe n'igice hagati yabo, iyo ikaba ari intambamyi ku baganga mu ntumbero yo gukingira abagwayi babo mu gihe baba barindiriye kuronka ugo rucanco mu bitaro. Dr. Ochino arafise ubuhinga butandukanye ku bagwayi batandukanye. Kubo asanzwe avura asanga mu ngo zabo, yavuze yuko atari ngombwa yuko bafata ingendo kugira ngo bagende gufata ugo rucanco. Dr. Frank Ochino yavuze ati:
One of our nurses will go and vaccinate all the patients in that
nursing home. Mu baganga bacu bazosanga abarwayi aho basanzwe bari mu bigo vyabo, gutyo ntibibe ngombwa yuko basohoka. Kuri abo usanga bitoroheye gusohoka, dutegekanya kubikora tubanje kuvugana kuri telefone. Ariko kuri abo bakibasha banifuza kuza, icyo tuzokora nuko kuvigiye cy'isaha imwe n'igice mu gatondo gushika igihe cy'isaha zine mu gatondo mu kiringo cindwi zitatu gushika kundwi zine, niho tuzohora tubinjiza umwe ku wundi tubahuguru canjo. Dr. Karupia yavuze yuko abasanzwe baba muri ayo mazu y'abakukuruke bashobora kwirinda ivyo bicurane bizwi nka influenza na COVID-19 mu gukaraba intoki kenshi bakoresheje isabuni, hama bakoza intoki mu kiringo c'amasegonde 20 canke bakaririmba indirimbo mu gishingo co guharura umwanya. Bakwiye kwirinda kwifata mu maso inyuma yaho ashobora kuba yakoze ahantu hashobora kuba handuye. Twumvirize kandi Dr. Karupia.
Precautions that one would take would be similar for both influenza and
ingingo umuntu afata mu kwirinda COVID-19 ni nazo yofata mu kwirinda influenza, kubera yuko zose zibangamira ibihimba vy'ihemero. Iyo migera ikwiragizwa biciye mu kwasamura canke mu gukorora canke mu gukora ahantu umuntu yakororeye canke akitsamurirako. Abantu bakora ku minwa yabo nyuma yo gukorora canke bagerageza guhagarika inkorora mu gufata ahantu. Ukaba rero wumva yuko ufise ibimenyetso bijanye no guhema nabi canke ibimenyetso by'ibicurane bidahera, rondera umuganga canke rondera unavugane na muganga wawe kugira ngo muvugane ingene woronka ugo rucanco. Ukaba unakeneye imfashanyo canke wumva nkaho umenga uratereranywe, urashobora guhamagara Lifeline kuri 13 11 14 canke Beyond Blue kugihumbi na majana tatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ine na gatandatu mirongo ine na gatandatu amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane. Nitwa Jean Paul Amede Nizigama, ndabakingurikiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe iya SBS mu Kirundi. Naho utaha, bye bye.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.